Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru mu Burundi, komisiyo y'amatora irasaba ko abatwa batorwa nk'abandi barundi bose mu nteko ishinga amategeko, ariko abanyapolitiki b'abatwa ntibabyishimiye, ntibishimiye iki gitekerezo.
Nkabo mu bwoko bw'abatatu babazwa nuko hariho bene wacu bafise inzigo n'ishari by'ukubona abatwa nabo bashyigikiwe mu nzego zitandukanye.
Uyu ni Emmanuel Nengo, umutwa wahoze ari umukenguza amateka, ni ukuvuga umusenateri. Naho leta ya Tanzania irategura kwimura impunzi ziri mu nkambi ya Mutenderi izijyana mu nkambi ya Nduta. Mu Fransa, parike y'i Paris irasaba ko abasirikari b'Abafaransa baregwa jenoside yo mu Rwanda badakurikiranwa. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere rero mu Fransa, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Parike y'i Paris yasabye urukiko kudakurikirana abasirikari b'Abafaransa baregwa jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu Rwanda mu 1994. Hashize imyaka irenga 15 ankete zitangiye zaturutse ku birego by'abanyarwanda batandatu batanze mu kwezi kwa kabiri 2025, bavuga ko abasirikare b'u Bufaransa bafashije abakoze jenoside. Mu rwego rwo kubikora ankete, umucamanza Brigitte Renault wo mu rwego rw'ubugenzacyaha yagiye mu Rwanda mu kwezi kwa 11 mu 2025 guhura n'abatanze ibi birego. Bamubwiye ko abasirikare b'Abafaransa bari mu gice cya Turquoise mu burengerazuba no mu majyepfo y'u Rwanda bafashe abagore ku ngufu, kandi ko borohereje abicanyi kunyereza abatutsi mu nkambi, ndetse ko banabafashije kubica. Uyu munsi Parike y'i Paris yatangaje ko itabonye ibimenyetso byerekana ko ingabo z'u Bufaransa zakoze koko ibyo byaha. Yavuze kandi ku itegeko ryo mu kwa 8/2026 rishyiraho ubufatanyacyaha mu mugambi wo gukora jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ridashobora gukurikizwa kubera ko ryagiyeho nyuma ya jenoside yo mu 1994. Niyo mpamvu yasabye ko abasirikare b'u Bufaransa batakurikiranwa, ariko icyemezo cya nyuma kizafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha, juge d'instruction mu Gifaransa. Tujyana no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje uyu munsi ku icyorezo cya Ebola cya 12 cyarangiye mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abantu 12 baracyanduye, ihitana abandi 6. Eugenie Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Icyo cyorezo cyagarutswe n'urukingo MRKN rwa Ebola rwahawe abantu barenga 1600 bahuye n'umurwayi w'iyo ndwara n'abahuye n'ababonanye n'uwo murwayi mu buryo bw'uruhererekane, nk'uko umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF wabivuze. Aba barwayi bafite aho bahuriye n'icyorezo cyo mu 2018/2020 cyahitanye abantu barenga 2200, ari nawo umubare munini w'abantu bahitanywe n'iyo ndwara mu mateka yayo. Iyo ndwara yongeye kuboneka ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 2 mu mujyi wa Butembo, ubwo hapfaga umugore w'umugabo wari waranduye virusi ya Ebola mu cyorezo cyabanje. Iyo virusi ishobora kuguma mu matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wamaze kwikira nubwo yaba atakigaragaza ibimenyetso by'uko arembye. Mu itangazo Minisitiri w'Ubuzima Jean-Jacques Mbungani yagize ati, nshimishijwe no gutangaza ko icyorezo cya 12 cya virusi ya Ebola cyarangiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yakomeje avuga ko nubwo hari umutekano muke n'icyorezo cya COVID-19, igisubizo cyihuse kandi cyiza cyatanzwe na guverinoma n'abafatanyabikorwa cyatumye gutsinda icyorezo cya Ebola bishoboka mu gihe kitarenze amezi 3. Mu itangazo ryawo, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryavuze ko icyo gisubizo cyagiye gikomwa mu nkokora n'umutekano muke watejwe n'imitwe yitwaje intwaro no kuba abakozi bo mu buvuzi batarashoboraga kugera mu karere uko bikenewe.
Eugenie, urakoze. Noneho tujye mu Bwongereza, aho ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 7 bya mbere bikize ku isi G7 bateraniye i Londres. Mu byo baganiraho harimo icyorezo cya COVID, Ubushinwa n'Uburusiya. Iyi nama izamara iminsi 3 irategura iy'abakuru b'ibihugu bya G7, nayo izabera mu Bwongereza mu kwezi kwa 6 gutaha. Ni iya mbere y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba G7 imbona nkubone kuva icyorezo cya COVID cyadutse. Iya nyuma bakoreye hamwe yabereye mu Bufaransa mu kwezi kwa kane 2019. Ubundi bahuriraga ku ikoranabuhanga rya video. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yatangaje ko yafashe ingamba zo kwirinda COVID muri iyi nama, zirimo gupima buri munsi abayirimo bose. Usibye iki cyorezo, gahunda y'inama iriho n'Uburusiya. Ubwongereza bwatangaje ko bagomba gufata ingamba zo gukumira amakuru y'ibinyoma n'ibihuha Uburusiya bukwirakwiza muri bimwe mu bihugu bya G7. Hariho kandi n'Ubushinwa ku bibazo by'ubucuruzi, amavu n'amavuko ya COVID yaturutse mu Bushinwa n'uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko ku baturage b'Abawiguru. Abawiguru n'abaturage b'Ubushinwa bo mu idini ry'Abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko barimo bakorerwa genocide. Mu kwezi kwa gatatu gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza na Canada bafatiye ibihano Ubushinwa kubera iki kibazo cy'Abawiguru. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda, turi no ku YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Burundi, komisiyo y'amatora CENI isaba ko amategeko ahindurwa kugira ngo abatwa nabo bajye batorwa nk'abandi barundi bose mu nteko ishinga amategeko aho kugenwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Pierre Claver-Kazi hise mukuru w'umugwiseni utunganya amatora mu Burundi asigura ko igenwa ajya bava mu bwoko bw'abatwa bashirwa mu nama nshinga amateka n'inkunguza amateka ritere cyuka kibi mu mashyirahamwe yabo. Kubwiwe abatwa babwirizwa kwitoza bavuye mu migambwe cyangwa ubwite cyabo nk'uko bikorwa n'abahutu n'abatutsi. Aha yari mu nama nshinga amateka gutanga raporo ntabanduka y'amatora y'umwaka ushize imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka.
Kubu amategeko ategekanya ko bava mu mashirahamwe y'abatwa aboneka gusumba yandi, mugabo uko kuboneka ko mashirahamwe kuratera impari nyinshi kuko ayahari nka yose avuga ko akwije icyo gisabwa. Ku ruhande rwa CENI twarabyihweje, dusanga ingendo ikoreshwa mu kugena abatwa baje mu nama ya komine biciye mu migambwe yokoreshwa no mu gushiraho abo banye n'iteka, gutyo ivyo bibanza byegukire abari basanzwe ari abanyapolitike nk'abandi bose babirimwo. Hakwagira abantu bashinga amashirahamwe y'uburimyi canke y'ukuramira abatishoboye, ariko vy'ukuri barindiriye kunyinyanira ibibanza mu nama nshinga amateka canke nkenguza amateka.
Emmanuel Nengo yigeze kuba umukenguza amateka akaba n'umukuru w'ishirahamwe Niproba ry'abatwa ryavutse imbere y'andi yose, asanga kino cifuzo agacinyizo.
Ntabwo mu bwoko bw'abatwa tubabazwa n'uko hariho bene wacu bafise inzigo n'ishari ry'uko ubona abatwa nabo baserukiwe mu nzego zitandukanye, kandi bama benshi babivuze kandi bakayivugana inzigo gashavuka rekare. Ni abantu babikwiye gufata yuko kujya guserukirwa umengo ni vya gusa, n'uburenganzira dufise abantu bakwiye kwibuka kahise k'igihugu cacu bagiye tugira izingorane kubera iki akagaye agasuzuguro no kumva yuko uwundi atakwiye kumera nka wewe. N'urugamba tukiriko natwe dutegerezwa kuba igihugu dufiteho uburenganzira, haba mu vya politike, mu vy'ubutunzi, haba mu vy'imibano. Abatwa je n'icyo nubwira bo kumva yuko aho tugeze ntituzosubira inyuma.
Avuga ko bageze abatwa bamwe bamwe basanga ataho. Verina n'umutwakazi yaganiye n'Ijwi rya Amerika ari ku isoko ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi yashoye inkono.
Ndasubira n'inyuma ndikorera nkataha, none nabuze isoko umva nozizana mara matatu ane, none umva no yakwiza rya unkondo nk'icyo kiro kimwe nkabashyo ndarira hari ibindi nanya munsi cyanganze kataza kutureba ngo natwa tuaduhe ubuha simba nkahita njyamo bazigiraho biteze imbere bonyene kubasiraho ni byiza. Ndatora mbona ndatora nta mbona mutakintu se mwera n'inzara naratora.
Eka ni umutwakazi wundi atashimye kwivuga umwidondoro yunga mu gya Verina
sensavutswa nuko naho tubatora naho bagira gute nta nicyo badufasha mu na kimwe turabazi mugabo ntacyo batumarira zo batora nkuko abandi babatora nyene mugabo nta ntacyo mbona bamaze yaba banashikani kumihana tibaze baratureba baze barareba aho tubaye barebu amaruswa tugowe barebe ikintu kitubangamiye naho twozanwa n'uruzi naho tuzanwa n'iki ntibatureba nabatwa twamatu batora nkubweza bundi none ntitwabatoye kandi atanu zeto atacyo batumari atacyo n'icyo atanu ubwo baze kugyango nimukoranya batwa biwatsi tubarebe none ntitwabatoye
Merveille Mitwari wundi mutwa wo muri sekiteri ya Nyabitaka muri komine n'intara ya Bubanza nawe nyene abyumva gutyo
barize baraduserukira kwebwe cyo bumwiza azoba muzima dushatishije umutora atacyo badusikiye ko tuzibera baho nyene nkuko twari tubaye ntacyo badufasize tuzu amaparasera nk'abandi ibifungurwa gutyo
umunyamategeko Jean Zebigira Imana yemeza kwiki atari gihe cyo kwakabatwa uburenganzira bw'uhugenwa mu nama nshinga mateka n'inkunguza mateka akabivuga afatiye kuri kahise kabo
ubwoko bw'abatwa uravye ingene bwagiye burarenganywa mu gihugu byari bigoye yuko bashobora guhiganwa neza biciye mu migambwe ya politike nk'uko mu bundi bwoko babigira mbega uno munsi abatwa barafise intambwe bashitse ko yotuma bashobora guhiganwa bisanzwe kwitoza mu migambwe bibaza yuko iyo ntambwe batarayishika ko amakenga nyamukuru nuko mukuru w'umugwiseni asanzwe ari umwe mu banywanyi w'umugambwe CNDD-FDD ashobora kuba agomba kuraba ingene abatwa bose bakwegera mu mugambwe CNDD-FDD uwo mugambwe uno munsi iboneka ko wiganje mu nzego zose babatwa twabona mu nama nshinga amateka no mu nama nkenguza amateka bazowe baciye mu mugambwe CNDD-FDD kugira ngo bashobore gushikira mwe n'ivyo bibanze ni bimwe byo kugomba kwikunda mugihe ariko bivugwa n'umuntu bizwi yuko aharanira cyane inyungu za CNDD-FDD
hisunzwe amasezerano ya Arusha n'ibwizwa nshingiro abatwa mu nama nkenguza amateka nshinga amateka bagenwa ni batandatu batatu batatu muri zo nzego zibiri ku nshuro ya mbere kuva Burundi bwitwa izina mu mwaka ushize Perezida Evariste Ndayishimiye yagenye umushikiranganji w'umutwakazi Imede Sabushimike akabajejwe ubushikiranganji bw'ubushikirana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
noneho tujye muri Tanzania leta yaho yatangiye gutegura imigambi yo kwimurira impunzi zo mu nkambi ya Mutenderi mu nkambi ya Nduta bitarenze ukwezi kwa gatandatu gutaha benshi muri bo barimo bariyandikisha kugira ngo bitahire aho kwimurirwa Induta nubwo ibibazo bahunze iwabo bigihari niko babiganiriye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovin
Gitangazo tumaze kubyumva twavyakiriye neza kuko abakurongoriye bakubari yati cyangwa gutegereza gucaho nyene hama kubijanye no mu muryango wanje naho tumaze kwishara tukaganira twabonye yuko byo bavyiza ko dusubira mu gihugu muko kwezi kwa gatano kubwi wacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu kuko ikambi yugawe nuko bazaba bagiye kuba hantu cyambere cyo batamenyereye kabiri barashobora kuzosanga usanga barabayeho nabi bagiriwe nabi ugasanga nk'utwo bo bari bafise baratubivye cyanke imibereho yabo yaho irabagoye
cyo kujyakira cyakiriye neza ahandi naho sinacyakiriye nabi kujyakira neza ni kimwe baratwakiriye neza turashima ariko kubona wo kwica icyo wakijije nk'inkuba yoyigwa ikahoza imirima hanyuma ikongera ikayica mu nyuma twe bico nosigura mu mugani nuko mbona bamwe bamwe twahunze mu bibazo bitandukanye twari tuzi yuko ishitse mu gihugu cy'amata n'ubuki nuko bari batwakiriye tugashima
ishiyumvire ko cyakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira ibyo cyambo katari kuri ku ntacu buruhindure ko kubera urusanzwe uri munsi nyine guko mukutegejwe ni kubi intamba nyine ziriho none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bomutamenyeranye biragoye uzabashira gusanga arashaka kugenda ugasanga wagiriye ibibazo aho kagira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera upfuye mu nkambi uje mu yindi biragoye urumva ubugiye kwanze ubuzima bushyashya
nacakiriye yuko babanze bakatureka tukitonda tukazova ngaho mu kwezi k'umunani nakatera taha mu Burundi ubwiye mu babanyi mutamenyeranye no kuba ubwiye muntu uzeye nuko bugiye mu yindi nkambi shasha kubera utabusanzwe uhamenyereye kubijanye n'ubusuma kubijanye n'ubwicanyi cusanga umengo siheza nasaba yuko babura bakadushira ku ruhande rw'iwacu akaba ariho tuza kwicara baze kudushira hagati y'abandi kandi kijanye naho hantu numva ngo bavuga yuko hari abasuma beshi barenze bwa yuko batwiteguriye cyane kugira abazotwibye zarebo dushiruko wacu bakaduha igipolisi cyacu bihaducungera kwacu
tukamenya yuko nkuko twabivuze n'ejo bundi mu nama makazi yari yadutumiye ko twashima yuko ngaha bo tureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza naho baheza bamwe bafise ibibazo byinshi bibagoye aha twari twiyumvire yuko bo duha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye sivuba guhera mu bihumbi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda ngira mwarabibonye mwese mwarabona hari habirindwi na kabiri nabyo nyine bamwe bamwe bari ino hariho ababyaye bagahumbiza nicyo kimwe rero twari twisunze iki gihugu cy'amata n'ubuki ko dufata mu mugongo natwe tugatura tukaruhuka icya mbere namaza gusaba nk'ubu yoni siyara ntubu jowe nubakiwe inzu na yeripeje kandi jowe ndi umwe n'abandi barabubakiye amazu urabye kuntu batwubakira batwubakira ku rukundo ntibatwubakiye kurwana kimwe mwaya mazu icyo nubisabamwo mu cyiyumviro duha ntawe ugaburira umwana yamuhaye ibyo kurya yongera bimwake icya kabiri hariho abatarafise amabati bahungukana gahema babahaye ntawe ushobora kukabaka birashobora yuko ako gahema bo gahungukana hamwe bari kubaka karuruzi iyo bashitse bakongera ka gahema kakabafasha ikindi twosaba muri leta ya Tanzania na yoweni nk'uko batwakiriye nuko twakira hariya naho dushitse nibatwongerereze agafaranga bongere batwongerereze naho dushikira naho nyine bashikiye baduha batwubakira akazi twoshikiramwo nyine turoshika turara mu gahinga kandi twarara heza
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Umujyi w'amategeko w'Umurundi Maître Isidore Rufyikiri aherutse gusohora igitabo kivuga ku mateka y'ubutegetsi bw'Uburundi uko bwagiye buvaho n'icyabiteraga. Icyo gitabo kigamije kugira ngo urubyiruko rw'Uburundi rutazakora icyo yita amakosa y'abarubanjirije muri politiki n'ubuyobozi bw'igihugu. Isidore Rufyikiri yabiganiriyeho na mugenzi wacu Frederic Nkundikije tugiye kumva igice gito cy'iki kiganiro. Muri icyo kiganiro kandi harimo na Innocent Bano impuguke muri politiki na Ildefonse Rugema umuganwa mu nda y'ingoma y'u Burundi tubatega amatwi
kuba mbere nagira mbanze bamutse abashinga tarahe tugiye gutanga ikiganiro Ildefonse Rugema na Dr. Innocent Bano hanyuma ndamutse na abakiriya bashobora kuba bari kwambiza kino kiganiro kwandika iki gitabo narunganzwe na Professor Nkamawa Iyasi urazi nabikwambi ikintu nk'icyo kinini ariko icyo nagombye kwerekana ni uko bibiri tugezemo narabye ubundi bugeze usanga Uburundi bugeze habi cyane ndahura kwibaza mbega abarundi twashikara dute byatugeze gute ni uko nashenshi twaje dusize amaso inyuma bibeza nk'intwaro zanjye zibikikanya zikurikirana kuva mu ntaho gushika n'uwo munsi guca duhera ku ntangiriro byose uburundi bukiri uburundi bwa kera mvuga nyamahanga butaraza kubudurumbanya no kubutwara twatanguye tubona yuko Uburundi kuva na kera bwari butekanye turimo barahatuma n'abatutsi n'abatwa batekanye bafite umwami umwe bafite imana imwe bafite ururimi rumwe basanga imigenzo itari mike hanyuma umunyamahanga amaze kuza kutwara ku nguvu kuba colonization atavuga ngene ibyakaye buri kupinduka uhereye ku buryo patiri aje kurekera igisho abakoloni kugira barambe ngene ubategura ikibanye nibaza kutwara kangorane hanyuma turiheza ngene bahishije bazanye ubwenge bubi bwo kuryanisha abarundi bwo kuhagabangana mu moko bayaryanisha kumbuga ko amoko atariho no tuzi tubona amoko yariho kandi ntangorane yari atsinda yabanye neza ari umuzungu icyo yakoze namye aje kuyaryanisha no kumvisha bamwe kubokwana n'abandi acishije
aho muvuga mu maître Isidore ufite kiri ko intwara yoganwa yasenyutse kuko bisamburiye ko muri ko muvuga ko ari abakoloni babitumye cyanke abaganwa nabo nyene barabigizemo uruhara
kuva icyo gihe ushika n'uwo munsi twerekana yuko n'izo ntwaro zose wamusanga abariko baratwara kubera gusamara cyanke kutagira kapasite yo gutwara ugasanga umuzungu kubera inyungu zibarondera aza akababesha akabatendeka nk'uko bavuga mu Kirundi akababesha n'ubwenge n'amayeri menshi hanyuma bamwe bakaja nabo muri abo batwara ugasanga bagiye nabo bagiye gukorana n'umuzungu bibaza ngo azosha baha ibintu byihuta cyane cyane ko abazungu kuva baje bazanye ibintu by'amafaranga kera abatwara batwara baba batunze inka n'imirima n'intama n'izo baba batunga muri aya mafaranga amaze kuza abaganwa abatungwa barabenshi bamwe bamwe barabeshwe babesha ngo nibaje mu migambwe barinjira mu migambwe uba muzungu yari azi ko imigambo nibayinjiramo azosha akoresha gushonganisha amoko abiri cyane cyane abavuga n'abatutsi kuko yafata yuko abaganwa b'ubwami ariyo institution yujije abanyamahanga abakoloni gushanganisha abahutu n'abatutsi nk'uko byari biri kuba mu Rwanda hanyuma rero abaganwa bamwe barabyemera babyemeye bibaza ngo bagiye aho ari muzungu bazoshara ubutegetsi mugabo ntibamenye yuko umuzungu mu by'ukuri agomba kubaryanisha abishanishe nk'uko byahavuye biba abaje kwicana abatari n'abaganwa hashaba ingorane z'ingenzi bashobora gusubiza kugira ngo bahereze u Burundi n'abarundi umwami bumvikanye
mushyantahero gema idefense blanchard kutubwira icyo muvuga kuri ayo makosa mushyantahero fikiri avuga ko yakozwe n'abaganwa ku ntwaro yabo
egome murakoze ku kibazo ariko imbere ya byose reka mbanze ndamusaba mushyantahero turatangira ijambo kandi ndamutse n'abanyagihugu aho bari hose bari kubaratwumviriza ego ikintu cya mbere rero nuvuga ni uko icyo gitabo umushinga nawe fisikiri yanditse numvije gatoya narumvije audio yasohoye ingira yose n'iyica ku mayange icyo gitabo yanditse nibaza yuko ikintu nufatira ko coba cabaye intango atariyo nuko aho tugeze ubu dufise intumbero yo kwishyira mu macakubiri kuvuga abahutu abatutsi abaganwa batwa umwanya wose iyo ngendo yatanguye kuvugwa cyane kuva intwaro y'ibwami itembagana kubera intwaro ziragiye ziragabugwa muri iyo nzira yuko ubwoko na buriya bugwanira intwaro mugabo rero icyo novuga rero kuri icyo kintu washikirije ni uko nta ntwaro y'abaganwa yigeze ibaho ari intwaro y'ubwami ingoma y'ubwami iyo nayo yari intwaro intwaro y'ubwami yari imiryango y'abarundi bahuriye hamwe alliance royale abarundi bari magiriranire imiryango iri magiriranire yari yunze urunani yari igize urunani kugira yubake igihugu kandi ikemera imana imwe ikemera umwami umwe nk'uko nyine yabivuze urumva rero intwaro y'ubwami yari intwaro ihuza bose
ariko murebera ko intwaro mushya ntahe idefense rwema murebera ko intwaro y'abami yagize amakosa mu kuja mu igambo
ibyo twabifatiye hafi cyane kuko ngira twabanza kuraba ingene intwaro y'ubwami icyo yari imariye u Burundi kuko abansi tujeyo na mavuga yuko uwasenyuye Burundi yasenyuye ingoma y'u Burundi urumva aho niho hari kibazo ibyo by'imigambwe n'ibintu byajeje Burundi mugabo murazi neza umwami mwezi gisabo ingene yagwanije abanyamahanga kandi ikintu cya mbere bakoze kugira bashobore gusenyura Burundi kugira bacanishemo Abarundi kwari gusenyura ingoma y'u Burundi murazi yuko umwami mwezi gisabo bashatse kumwica kugira ingoma y'u Burundi isambuke mugabo icyo gihe Abarundi bari bakigize urunani nta bahutu nta batutsi bavugwa havugwa Abarundi abasirikare biwe bari badasigana bavuga mwa bahutu cyangwa abatutsi nicyo gituma mwezi gisabo n'ingabo ziwe n'Abarundi muri rusange bananiye abo bazungu.
Egome namwe Dr. Innocent bano muvuga iki ko byashikirijwe muri icyo gitabo bavuga ko intore y'abaganwa yisamburiye ko kubera yagiye mu migambwe reka nicyo kibazo cy'amoko kitavugwa ku ntwaro ya cami nk'uko Defense Rugema bivuze ibyo bintu byose mu bivuga kwiki
murakoze cyane ego maze naje kuramutsa abakiri kumwe yikoreza amahoro y'Imana kuri ibyo bifuza ikaba yanditse data wa gisoma cyose mugabo nk'uko yabivuze iyi Defense narasaba gukurikirana abagiro yarungitse numva ko mu mbere w'abagifite ngo urumva kubera ntazi kandi kimwe neza ibyo nizo kuma narimo byongora kubifatikirije ibyo nizo mugareka nje nk'uko yabitanguye kubivuga avuga yuko Abarundi bahora babana hose kandi babana cyari baba mu gihugu kirimo amahoro Burundi nk'uko bivuga nta butandukanye n'ibindi bihugu ku isi kuko Burundi no ufite akarakayiro Burundi bwamyeho kandi Burundi bwamye bufite nyine butwagwa kuko Burundi bwamye butwagwa n'imbere y'abazungu hariho icyo twakwita amakipe politiki traditionnelle donc yari ahari yagenga intwaro n'intwaro y'icyami ko rero mvuga kuri ibyo ni uko muri icyo gihe Abarundi bo nyine bashobora kuba nyine bitunganiriza intwaro zabo n'ingene bari bafite aya matrikisi nyine batwara batwara nibaza ko sinzi ko ndacyari umugabo sinzi ko byisunga iby'amoko byisunga Abarundi uko bashoboza kubana aho rero mbonera icyo ubu ruhande rwa mbere aho navuga ko rufisemo inifebrese la force ni uko yemeza ko hariho icyo twakwita gutekana imbere y'uko abazungu baza aho mbonera harimo febrese ni uko wewe yashyize ko ibintu bibiri yaraze ubwoko yongera araba abazungu yabona ko ibyo by'ubwoko atari byo bwa mbere yatanga gushyigikira ko yateza gushyigikira kuraba ingene intwaro ingene batwara Abarundi bari biyungunganya mu gutwagwa icyo ni cyo cya mbere yateza kuraba icya kabiri akaraba igihe rero abazungu baje basanze Abarundi ko bitunganije bitunganije mu kwitwara ingene byaje byihitana ingorane akatubwira neza ingene byaje cyane cyane mu nzira nk'uko tubizi mu bindi bihugu inzira yo gutandukanya mu Abarundi
Innocent no hari icyumviro kiri muri icyo gitabo umushentahe Isidore Rusikiri yashikirije kivuga ko kenshi na kenshi izo ntwaro zisamburiye ko ego n'ivyo abakoloni bashobora kuba baragize uruhara ariko hariho n'icyo cyiyumviro cy'ukwama Abarundi baryana kitigeze kiva mu nzira heshimikijwe amoko nk'uko byagiye biribonekeza mu nyuma icyo cyiyumviro cy'uko Abarundi kuva undi gutikukira bagumye muri izo ryane z'amoko ntibyerekana ko nabo nyene bariko barisamburira ko
nahamwe ku isi nabivuze sosiyete nene ifite n'abantu kandi nta sosiyete nene yamari ni sosiyete konfisitore hamariho injyana hagati y'abantu mugabo hamariho n'izindi nzira zo gukorera injyana kuva amazungu atarasika hariho ukuntu Abarundi nabo nyine batanamo bari bafite n'injyana n'abantu bari bafite n'ingene batorera ibibazo byabo igihe rero nk'uko yavuze ko bamaze kuzamo abazungu haraje ukundi kuntu ingendo yo gutwara igihugu yakihinduka n'ingene batorera ibibazo batorera ibibazo izo ngorane muri icyo gihe nyine abazungu bafitiye nk'uko byagiye birakurikirana byagiye bijyana n'ibihe Uburundi bwatwarirwamo umuntu yitunze amakungu ibyaba ari kubera mu makungu ibyo ndibaza ko tutakubwira
Innocent Bano Ildefonse Rugema nawe Isidore Rusikiri ndabashimiye cyane rwose ku kanya muhari radio Ijwi ya Amerika
Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu naha aya makuru ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.